Iri ni ijwi rya Amerika. Ubu ijwi rya Amerika ritangiye ibiganiro byaryo mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi. Uyu munsi turi kuwa gatanu tariki ya munani z'ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Hano muri studio ya gatanu Washington DC muri kumwe nanjye Edi Rwema uyoboye ibiganiro by'iki gitondo. Mbahaye ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ingingo yatuguye ko nk'imvura mu bisanzwe mu gufata ingingo nk'iyo umurongozi wacu yari kubanza gukoranya abarongoye abandi mu mashure hama nabo bakabibwira abo vyega.
Uwo ni Anatole Nzinahora, umuyobozi w'ibigo bya kaminuza, asubiza ku cyemezo cyo guhagarika amafunguro ya mu gitondo mu bigo bya kaminuza y'u Burundi. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turayigarukaho mu kanya gato. Reka duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezwaho na Alois Bigirimana.
Mwaramutse dimwaramutse namwe mukurikirana ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika. Aya makuru tuyahereye muri Leta Zunze za Amerika. Prezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika amenyesha ko kugira amatohoza ku muntu imbere y'uko agura inkoho bizotuma ubwicanyi bugabanuka mu gihugu. Ibyo abishikirije mu kanya igihe yariko yishura ku bibazo abazwa n'abamenyesha makuru wa televiziyo CNN hamwe n'ibibazo yabazwa n'abaserukira ibisata bitandukanye muri Amerika ku kibazo cy'ibigwanisho bimaze iminsi vy'inkumbi. Perezida Barack Obama avuga ko gushyiraho amategeko akomeye kandi agoye kubagura inkoho bizotuma ubwicanyi mu gihugu cya Leta Zunze za Amerika bugabanuka. Muri Nigeria naho Leta Zunze za Amerika zahaye igihugu cya Nigeria ibiduga 24 vy'ingwano vya blende bidaturiswa n'ibisasu mu ntumbero yo gufasha ico gihugu kugwanya umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Ibiro vya konsula vya Amerika biri ku mugwa mukuru Lagos vyamenyesheje ejo ku munsi wa kane ko ivyo biduga bifise agaciro k'imiliyoni 11 z'amadolari y'abanyamerika bihawe igisirikare ca Nigeria. Iyo ngabire iri mu zindi mfashanyo Leta ya Amerika iriko ifashisha Nigeria hamwe n'ibindi bihugu bibanyi kugira bihangane n'umuhari wa Boko Haram kandi bagarukane umutekano muri ako karere. Mu kwezi kwa cumi k'umwaka urangiye Leta ya Amerika yararungitse abasirikare amajana atatu muri Kamerune bwo gufasha gutunganya urugamba k'umuhari wa Boko Haram. Mu kwezi kurangiye kwa 12 Kamerune yahawe ibiduga vy'intambara, imashine zitanga umuyaga nkuba hamwe n'ibindi bikoresho vyo mu ntambara. Mu gihugu ca Libya naho abantu 60 nibo basize ubuzima, abandi bashika 200 barakomereka igihe ikamyo yarimwo ikibombe yaturika mu kigo gitanga inyigisho ku bapolisi kiri mu buraruko bushira uburengero bw'igisagara cya Misrata. Abategetsi ba Libya bamenyesha ko iyo bombi yaturitse ejo ku munsi wa kane mu gihe abapolisi bashika 400 baheruka kwinjizwa mu gipolisi bari bakoraniye hamwe muri kaminuza ijejwe gutanga inyigisho z'igipolisi iri mu gisagara cya Zlitene. Nta mugwi n'umwe uriyitarira ico gitero gushiku. Nico kibaye igitero cya bombe murambabarira cisha abantu benshi kuvaho Perezida Muammar Gaddafi akuriwe ku butegetsi mu mwaka w'ibihumbi 2011. Inyuma yaho hari iyindi bombe yaturikiye mu modoka ahitwa Ras Lanouf mu buseruko bw'igisagara cya Sirte ihitana abantu 6, abashika 11 barakomereka. Mu Bufaransa naho igipolisi cy'u Bufaransa cishe kirashe umugabo yarafise umugambi wo gutera igituro cy'abapolisi. Abategetsi b'u Bufaransa bamenyesha ko uwo mugabo yarafise imbugita yaboneka nk'uko yari yambariye ko ikibombe, ariko mu nyuma basanze atari byo. Ivyo vyabaye mu gihe mu Bufaransa bariko bibuka umwaka urangiye habaye igitero c'iterabwoba ku nyubakwa y'ikinyamakuru citwa Charlie Hebdo. Abategetsi b'u Bufaransa bamenyesha ko uwo mugabo boba bamwumvise asemerera avuga amajambo ya Allahu Akbar imbere yuko araswa n'igipolisi. Umushikiriza manza w'i Paris yamenyesheje ko uwo mugabo yitwa Salah Ali. Muri Israeli naho igisirikare cya Israeli cishe kirashe abanyepalestina 3 bariko bagerageza gucumita abo basirikare ahitwa Gush Etizione hafi y'igisagara cha Yerusalemu ejo ku munsi wa kane. Ako gace ka Gush Etzione kamye arico kibanza abanyepalestina bahuriramwo kugira bagaragaze umubabaro wabo mu bwicanyi bumaze iminsi hagati ya Israel na Palestina. Uku kukaba kubaye ukwezi kwa kane ubwo bwicanyi buba. Ubwo bwicanyi buriko burabandanya mu gihe hari ibintu ibihuha bakwiragije ko igihugu cha Israeli kiriko gitegura kwifatira igisagara cyeranda kuba Yahudi n'abamizirima kiri mu buseruko bwa Yerusalemu. Abanyesiriyaeli 22 nibo bamaze guhitanwa n'ubwo bwicanyi harimo n'umunyagihugu wa Amerika n'uwa Eritrea. Abanyepalestina bashika 136 nibo bamaze gufa. Perezida Barack Obama nawe ahejeje gushikiriza yuko yiyamirije ubwo bwicanyi.
Ayo yari amakuru y'ingenzi avugwa hirya no hino ku isi mugejejweho na Alois Bigirimana. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Urukiko rukuru rwa gisirikare mu Rwanda rwakomeje kumva ubwiregure bwa General Frank Rusagara ku cyaha cyo gukwirakwiza nkana impuha zangisha rubanda ubutegetsi. Uregwa yahakanye ko nta mugambi mubisha yari afite mu gukwirakwiza ubutumwa kuri emails ubushinjacyaha bumurega. Ni inkuru y'umunyamakuru wacu Eric Bagira Ubusa.
Uyu wari umunsi wa gatatu kuri General Frank Rusagara wasezerewe mu ngabo mu 2013 yiregura ku cyaha cyo gukwirakwiza nkana impuha zigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Ibimenyetso byose ubushinjacyaha bwatanze bishingiye kuri email General Rusagara yagiye yoherereza abagenzi be akiri mu gisirikare na nyuma yaho. Ni link z'ibinyamakuru bitandukanye byanditse inkuru ubushinjacyaha buvuga ko zisebye ubutegetsi bwa Perezida Kagame. Ku ikubitiro ubushinjacyaha bwavuze ko General Rusagara yafashe inkuru z'ikinyamakuru mpuzamahanga cy'Abafaransa RFI zavuga ko General Kayumba na Colonel Karegeya bakemereye ko Perezida Kagame ari we wahanuye indege y'uwahoze ari Perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana. Abakuba bari mu ihuriro RNC ridacana uwaka n'ubutegetsi bw'u Rwanda gukwirakwiza ibyabo ibihuha n'ibinyoma ku mvugo y'ubushinjacyaha n'ukwamamaza ibihuha bigamije kwangisha rubanda ubutegetsi. Bwavuze ko gusoma izo nyandiko bwabyo nta kibazo bitwaye, ikibazo kikavuka mu kuzoherereza abandi. Buvuga ko General Kayumba na Colonel Karegeya bagize imyanya ikomeye mu gisirikare cy'u Rwanda ndetse na General Rusagara. Kubwira abanyagihugu ko Perezida Kagame ari umwicanyi mu magambo bwavuze mu rukiko, ibyo ari byo byose na Perezida Habyarimana yari afite abamukundaga ndetse n'abagize umuryango we. Ibyo kubishyira kuri rubanda bishobora guteza intugunda. Abasaga 300 bakirije umunyagitugu Kagame amagi yaboze n'amase y'indogobe mu Bubiligi. Uwo ni umutwe w'ikinyamakuru umuvugizi General Rusagara yoherereje uwitwa Mutabazi ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatanu 2013. Ibi ubushinjacyaha bihuza n'ubuhamya bwatanzwe kuregwa yavuze ijambo "Our guy is finished" bivuze ko kurangira kwa Perezida Kagame byavuye mu Rwanda bikagera no mu Bubiligi. Seven devils that keep Kagame on power. Mwigerekereza ry'ubushinjacyaha bwa gisirikare n'abadayimoni barindwi bakigumirishije Perezida Kagame ku butegetsi. Ni umutwe w'ikinyamakuru The Rwanda ni General Rusagara aregwa ko yoherereje bagenzi be barimo Joseph Matsiko ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa mbere 2013. Indi nyandiko ni ikinyamakuru Globe and Mail yavugaga ko ubutegetsi bw'u Rwanda bwica batavuga rumwe nabwo. Iyi nayo ubushinjacyaha buvuga ko General Rusagara yohereje Kabuye ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatanu 2014. Ibi bimenyetso kimwe n'ibindi ubushinjacyaha buvuga ko bwabizamuye mu rukiko bugamije gushimangira imvugo za bamwe mu batanga buhamya General Rusagara hakana yivuye inyuma. Bwavuze ko urwego rw'ubumenyi uregwa ariho busanga yari ubu wa mbere mu kuvuguruza inyandiko z'ibitangazamakuru buvuga ko byibasira u Rwanda. Umucamanza yabajije uregwa icyo yari agambiriye ajya kohereza abantu batandukanye link z'izo nkuru ubushinjacyaha buvuga ko zisebye u Rwanda. General Rusagara yasubije ko mu kohereza imera abantu batandukanye byari mu nshingano ze kuko yari umukozi wa ambasade mu Bwongereza. Avuga ko kuba yaratangaga amakuru agaragaza uko imibanire y'u Rwanda n'amahanga yifashe nta kibazo bibonamo, cyane ko n'itsinda rya ambasade bajyaga bakora inama baganira ku bibazo bya diplomasi. Ubushinjacyaha ku nshingano za Rusagara nk'umuyobozi kwari ukurengera inyungu z'u Rwanda bwashimangiye ko inkuru zavuye kuri meri ye zijya ku bandi nta n'imwe ivuga neza u Rwanda. Umunyamategeko Celestin Buhuru aravuga ko ibyakozwe na Rusagara bitagize icyaha. Aravuga ko icyo yakoze ari ukohereza link z'inkuru zitagize ikindi kiziherekeza nk'ibitekerezo bye. Maitre Buhuru asanga gukangurira gusoma cyangwa kumva radio bitagize icyaha. Aravuga ko byari bufatwe nk'ikibazo kuwo yunganire yaza kuba ari we wanditse izo nkuru. Yanzu yavuga ko byabazwa abanyamakuru n'abanyiri bitangazamakuru bazitambukije. Kuba ubushinjacyaha uvuga ko General Rusagara yohererezaga abantu batandukanye inkuru zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, bigize gushimagiza abarwanya leta, Maitre Buhuru yavuze ko icyo bukora ari cyo yise procès d'intention, kumucira urubanza mu bitekerezo. Avuga ko ubushinjacyaha butwerera General Rusagara ibitekerezo n'ubushake mu gukwirakwiza imuha. Abavuka bose barahaguruka bakunganira General Rusagara, byahindutse ishyirahamwe se? Ntekereza ko ari uguteza akajagari mu rukiko. Ayo ni amagambo ya Kapiteni Faustin Nzakamwita, umushinjacyaha wa gisirikare yabwiye umucamanza. Imvano yayo abandi banyamategeko nka Valerie Gakunzi wunganira Koloneli Tom Byabagamba wahoze akuriye itsinda ry'abasirikare barinda Perezida Kagame, bahagurutse basaba ibimenyetso byemeza igikorwa cyo gushimagiza abarwanya leta kuri General Rusagara binyuze kohereza imeri gusa. Umucamanza Charles Madudu yabwiye ubushinjacyaha ko gusaba ibimenyetso kuri abo banyamategeko ari ibisanzwe mu rukiko, ko ntaho bihuriye n'icyo we yise gukora ishyirahamwe ry'abunganizi ku rubanza rumwe. Maitre Buhuru yabwiye urukiko ko umwanzuro wo kwinjira muri imeri za General Rusagara ubushinjacyaha bwabitewe no kuba ibimenyetso bwari bufite birimo inyandiko z'abatangabuhamya nta ngufu byari bifite. Asaba ko ibimenyetso bumuregesha bitagombye guhera mu gihe yari mu kazi byagombye guhera ku itariki ya 19 z'ukwa 8 2014 umutangabuhamya wa mbere yamushinjeho. Kuri iyi ngingo ubushinjacyaha bwikomye ubwunganizi bwa Rusagara kugoreka amategeko ku bushake, bwavuze ko inyandiko z'abatangabuhamya zivuga ibyazo, imeri na zibyazo. Maitre Buhuru yibajije niba hari imashini cyangwa se icyuma ubushinjacyaha bwari bufite ngo bupime niba koko General Rusagara yarishimiye igikorwa amahanga yafashe cyo guhagarika inkunga u Rwanda kubera umutwe wa M23 rwashinjwaga gutera inkunga. Iburanishiriza komeza ku itariki ya 13 z'uku kwezi General Rusagara yiregura ku cyaha cya kabiri cyo gukora ibikorwa bise bya leta ari umuyobozi. Ehaka bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Sindi,
wi
garuka hari cyo ndakubaza.
None gamesha, sinakubwiye ko usubiramo gukosoroka bako nakubeshe.
Oya ibyo navyumvise. Mbe burya so wakora?
Da wa sinzi cakora, kuko akenshi yamari rugora gataha mu ma weekend.
Nyoko wawe nawe akora hehe?
Nawe nyene arafise akazi, hariyo uniforme bambara, umubonye wo cumenya hakora.
Genda rero ico nashaka nacumvise.
Mbe bigira ito mwana kumubaza ibibazo byinshi bitajyanye n'ibyigwa. Aho ushaka gushika ku?
Icyo nshaka gushika ko nije ndakitse. Kandi nkurikije ibyo kambyi, ibyo nahora nibazangira nibyo. Ntikazogenda kanteranye intambwe imbere. Urabona ngene batwihishamo?
Yewe gaye, aho gabigira iti nta soni. Igihugu cyarakwizeye ngo kirere abazogiteza imbere.
Ibyo ni.
Nta mushira imbere kuba cyamwe imigwi. Ufatiye ku bintu bitajya ntibi.
Ibyo ni ibyawe.
Mbe indero mbi ihereye kubayitanga. Mumba dutera tujyana igihugu hehe?
Naho wigira intungane, burya uwo dukotayo samusobya kwigisha.
Oya, emwe, naho uwa wigisha neza, n'inyifato nziza irakenewe. Abana bose ukwiye kubafata kumwe, utarabye amamuko ya bamwe n'abandi.
Iyo ndayifise.
Kuko abo wigisha uyu munsi, mu myaka iza nibo bazokwigisha biwawe.
Studio Ijambo igisata cyo kumenyesha makuru cishira hamwe search for common ground mu Burundi.
Nyuma yuko Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yemeje ko aziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu matora y'umwaka w'2017, amahanga, imiryango n'abatavuga rumwe na leta bakomeje kunenga icyo cyemezo. Majoro Robert Higiro uyobora umuryango waranye demokarasi mu Rwanda witwa Democracy in Rwanda Now yabwiye mugenzi wanje Thomas Kamirindi ko amahanga afite inshingano zo gufasha demokarasi gushinga imizi mu Rwanda.
Ngira ngo iyo urebye ko abanyamerika batishimiye ibira byo yakoze byo kuzategeka yindi myaka igera kuri 17 European Union ni ishyirahamwe ry'Uburayi naryo niko ryabibonye baramuje, Ubwongereza nabo baramujije. Abo bose nibo batanga amafaranga yo kugira ngo leta ishobore gukora. Hanyuma aho tugeze ubu ngubu no buryo twumvikana nabo, kuko ibyo byose bivuga kubera ukuntu twabagezeho, ukuntu tumaze kubaha ibyerekana ko ibyo tuvuga biri mu Rwanda cyangwa ukuntu leta y'u Rwanda bivuga atari byo. Ntabwo baba barapfuye kubibwe gusa, hari n'uburyo dugerageza kuganira wenda n'amashyaka ya opposition kugira ngo
ariko menshi ari hanze
ari hanze nibyo ariko nabo bafasha bari hanze duhura nabo uko dushatse nago ari ikibazo cyo nago tugomba kunyura ku Rwanda kugira ngo duhure nabo hari intambwe imaze guterwa mu buryo bwo gusobanura ikibazo kiri mu Rwanda hari ikibazo cyuko ibihugu by'Iburayi bakekaga yuko koko ibyo Kagame babwira ari byo ariko tumaze kubaha evidence zishoboka
zibereka ibimenyetso
ibimenyetso bigaragaza yuko histoire bumva iri mu Rwanda success biterambere n'ibindi byose atari byo niyo mpamvu rero ubu ngubu niyo nzira tugomba gukomeza tugakurikira
none rero mukaba mushaka gusobanura ko ari ayo mahanga atanga amafaranga
yes
atuma igice kimwe cy'abanyarwanda no kuvuga abahembwa na leta babaho ayo mahanga niyo azakomeza gushyira imbaraga ku butegetsi bavuga bati ibyo mukora muri demokarasi z'ibyo
amahanga afite uburyo bwinshi yabikemuramo tutarebye urundi ruhande kuko wenda Kagame nago vubahanga hazemera kwicana nabumva bafite ibitekerezo bitandukanye nibye kuko no mu ijambo ryo kuri Bonani yarabivuze avuga yuko za opposition zihari ziri misguided sinzi ko navuga mu kinyarwanda wenda ibyo bakora nago babizi nago bazi aho berekeza nukwerekana yuko na nagacira biha byuko hari abantu batumva kimwe gahunda ze nkuko azumva abo rero turimo kuvuga nuko aribo bamufite bamushoboresha gukora ibyo arimo gukora ubu ngubu mu gihe rero tumaze kubereka ibimenyetso simusiga byibyo ababeshya tukabereka ruswa iri mu Rwanda hejuru mu bushorisho ariko akagame tukabereka uburyo Kagame ari ufite igihugu cyose byawo mu bucuruzi no kuba izo institution zose za leta ari buzikoresha Napoleon rimo kuba yemera biriya bintu so kuvuga ngo nibitekerezo byawo ariko nuko babazi ngo barapfa ni batabikora justice iri mu Rwanda ubutabera urabona ukuntu biba bimeze bareba
none se ubwo ngubwo murashaka kuvuga yuko President Kagame nabo bakorana bafite imbaraga cyane kurusha abo baturage bonyiri demokarasi bo demokarasi
demokarasi ubundi iyo tugiye no kuvuga ngo abantu batuye 98% kwijana birya ibyo ntacyo bitwaye ikibazo turavuga ngo society y'abanyarwanda iri kuri nivo ifite ubwisanzure bwo gutanga ibitekerezo nk'uko babyumva cyangwa barakoreshwa n'iterabwoba Kagame n'agatsiko babashyizeho
uwo ni majoro Robert Higiro uyobora umuryango uharanira demokarasi mu Rwanda witwa Democracy in Rwanda mu kiganiro yagiranye na mugenzi wanjye Thomas Kamirindi Mu Burundi ubuyobozi bwa kaminuza ya leta bwafashe icyemezo ko abanyeshuri batazongera gufata ifunguro ryo mu gitondo guhera ku itariki ya mbere y'ukwezi gutaha kwa kabiri ni inkuru y'umunyamakuru wacu Evariste Nzikobanyanka
Bamwe mu banyeshuri ba kaminuza bayaze n'ijwi rya Amerika bavuga ko iyo ngingo bayakiriye nabi kandi ari ingingo yafashwe gihuti-huti abo byega batayimenyeshejwe uyu numwe muri abo banyeshuri ba kaminuza y'u Burundi atashinye kwivuga izina
ingingo y'ugukura icyayi n'umukate mu gitondo twayibonye ariko twayakiriye nabi kubera ingingo yatuguye ko nk'imvura mu bisanzwe mu gufata ingingo nk'iyo umurongozi wacu yari kubanda gukoranya abarongo yabandi mu mashure hama nabo akabibwira abo byega kuburyo ashobora gufata ingingo bose bafite ico bayiziko
twabaje abanyeshure ingene bazoca bifata niyo iyo ngingo yashirwa mu ngiro bishiye ko bafite icizere ko umuyobozi w'ibigo vya kaminuza azisubira ko bizo bayivuga bishimikije ko amafaranga yategekanirijwe kaminuza muyo leta izokoresha muri uno mwaka wa 2016 atahindutse
bo je sinshobora kuyibaza yuko adashobora guhindura kuko amaheru bushikira nganje turimo bwaronse ntiyahindutse ntashobora kuvuga yuko hoba habaye ubukene ubunubu haracyari kare twokwizera yuko ashobora guhindura ingingo yafashe
umuyobozi ajejwe ibigo vya kaminuza wewe ashikiriza ko iyo ngingo je hageze zinahorana tole asigura ko ibiribwa byazimbye ku masoko ari naco gituma ubu kaminuza ishobora kugaburira abanyeshure kabiri konyene ku munsi
iyo ngingo tuyifata twabona tubitangiye kugira ingora neza kugaburira abanyeshure muri iyi minsi ibiciro byose by'ibintu byose tugaburira abanyeshure byaraduze uhere ku biharage umuceri ibihaya mbere abafurniseri bamwe bari batsindiye amasoko barabitaye kubavuga ati birabananiye tutabongeye igiciro naho tegeka genga amasoko ya leta ntibyashaka kubongera igiciro icayi naco tuza gusanga kidutwara ku mwaka imiliyoni zirenga majana tanu no kubwira yuko umukati wonye twara hafi imiliyoni majana 4 isukari zidutwara imiliyoni 10 ku kwezi kandi yo tugomba kuriha cash hanyuma turavye dusanga tubandanije gucyo twava twugara nibigo abanyeshuri bagato dutashye kubagaburira
wajejwe ibigo vya kaminuza y'u Burundi twamubajije nimba amafaranga abanyeshure bahora bakatwa kuri bourse bahabwa buri kwezi bazosubizwa ayo botegerejwe gufungura mu gitondo canke kwiyongingo itazotuma haba imigumuko Anatole Nzinahora yishura ko umunyeshure atazoshimishwa niyo ngingo azocava mu bigo vya kaminuza akigataha
nashaka ndababwire ngaho yuko abanyeshuri bakatwa ku munsi amajana 6 n'amafaranga 77 murumva kwiki gihe ayo mafaranga atari yo barira tovamwo icayi bahora ba mu gitondo ni vya satane vyo kumugoroba rite yagira kigoro kadasanzwe igashirako akongera ayo mafaranga umunyeshuri atanga twara tubagaburira ku mafaranga arenga 2000 ku munsi umwe aho rero kuvuga ngo tuzabasubiza ahubwo nibasenge ko tutanuga ibigo kugira ngo bamere nk'abandi twibaza ko tazoyanka kuko umuntu agiraza kubasobanurira batayumvise umuntu tumuhuburaro abishatse tabishatse utazubishobora azuvuga ave mu burabwa kaminuza nakundi
kaminuza y'u Burundi isanzwe igaburira abanyeshuri bagera ku 370 ku banyeshuri hafi 14 nkuko tubimenyeshwa na Anatole Nzinahora arongoye ivyo bigo vya kaminuza iyo ngingo yo gufuta gufungurira abanyeshuri ba kaminuza mu gitondo atagihindutse ikazoshirwa mu ngiro kuva ku igenekerezo rya mbere ukwezi kwa kabiri uno mwaka wa 2016 i Bujumbura Evariste Nziko Banyanka ijwi rya Amerika
Amerika ribagezaho ibitekerezo ku ngingo nyinshi zinyuranye ubu tugiye kubagezaho ijambo ryibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika
Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziranegura ibitero byagizwe n'umugwi w'abagwanyi ba Boko Haram muri Nigeria ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 12 kugeza kuri 28 kimwe n'ibitero biheruka kugirwa n'uwo mugwi mu gihugu cya Cameroon Chad na Niger abagwanyi ba Boko Haram bisha abantu benshi ataco babahora mu gihe abo bantu baba bagiye gusenga mu misigiti baje gusuma mu masoko yo hafi yabo canke bari ku ngendo zisanzwe kumayira Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirahojeje imiryango n'abagenzi babuza babo zikaba zishigikiye igihugu cya Nigeria mu bikorwa byacu byo kugwanya Boko Haram. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizobandanya gufasha Nigeria n'ibihugu bibanye naco mu kugwanya iterabwoba rigigwa na Boko Haram, naho ibikorwa byo kugwanya uwo mugwi vyateye intambwe nininya bitewe na kigoro kagigwa n'inteko ziva muri ako karere. Haracyasigaye ibikorwa byo gutsimbataza amahoro n'umutekano w'abanyagihugu ba Cameroon, Chad na Niger na Nigeria. Ibitero bigenda biragigwa bimaze kugeramira ubuzima bw'abanyagihugu bari mu karere karimo uruzi Chad bagera ku mamiliyoni abiri n'ibice bamaze guta ingo zabo, kimwe n'abandi barenga ibihumbi ijana na mirongo indwi bahunze. Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimenyesha ko zigenda zirafashisha ibihugu bicuditse nayo muri ako karere ka Afrika, zibifashisha abahanuzi amakuru mu buryo bw'iperereza, imyimenyerezo, ugutunganya ibikorwa kimwe n'ibindi bikenewe mu kugwanya Boko Haram. Amerika irongera igafasha abasinzikajwe n'ibitero vya Boko Haram, ibashikiriza imfungurwa n'imiti n'ibindi byo kubafasha. Leta Zunze Ubumwe za Amerika igiye kubandanya kurondera ubundi buryo bwo gufasha ivyo bihugu vya Afrika bicuditse nayo mu kugwanya no guhagarika ubwicanyi bugigwa na Boko Haram mu ntumbero yo kugarura umutekano muri ako karere karimwo uruzi rwa Chad.
Iryo ryari jambo ry'ibanze ribasobanurira imigabo n'imigambi bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Shuti turi kumwe, turi hafi kugera ku musozo w'ibiganiro byacu, ariko mbere yuko dusezeranaho, reka Aloyse Bigirimana twibutse zimwe mu ngingo z'ingenzi z'amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze di Perezida Barack Obama wa Leta Zunze za Amerika amenyesha ko kugira amatohoza k'umuntu imbere yuko agura inkoho bizotuma ubwicanyi bugabanuka aha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri Nigeria, Leta Zunze Ubumwe za Amerika zahaye igihugu cya Nigeria ibiduga 24 by'ingwano vya blende bidaturitswa n'ibisasu mu ntumbero yo gufasha ico gihugu kugwanya umuhari w'iterabwoba wa Boko Haram. Iyo ngabire iri muzini ifashanyo Leta ya Amerika iri kifashisha Nigeria hamwe n'ibindi bihugu bibanyi kugira bihangane n'umuhari wa Boko Haram kandi bigarukane umutekano muri ako karere. Mu gihugu cya Liberia naho abantu 260 nibo basize ubuzima, abandi bashika amajana 200 barakomereka igihe ikamyo yarimwo ikibombe yaturikira mu kigo gitanga inyigisho ku bapolisi kiri mu buraruko bushira uburengero bw'igisagara cya Misrata mu gihugu cya Libya. Mu gihugu cy'Ufaransa naho igipolisi cy'Ufaransa carishejo kirashe umugabo yarafise umugambi wo gutera igituro cy'abapolisi. Abategetsi b'Ufaransa bamenyesha ko uwo mugabo woba bamwumvise asemerera avuga amajambo ya Allahu Akbar imbere yuko araswa n'igipolisi. Mushikiriza manza w'i Paris yamenyesheje ko uwo mugabo yitwa Salah Ali. Muri Israeli naho igisirikare cya Israeli carishejo kirashe umunyepalestina, abanyepalestina batatu murambabarira bariko bagerageza gucumita abo basirikare ahitwa Gush Etzion hafi igisagara cya Yerusalemu ejo ku munsi wa kane. Ako gace ka Gush Etzion kamye arico kibanza abanyepalestina bahuriramwo kugira bagaragaze umubabaro wabo mu bwicanyi bumaze iminsi hagati ya Israeli na Palestina, uku kukaba kubaye ukwezi kwa kane ubwo bwicanyi buba. Tugaruke muri Leta Zunze za Amerika. Guverineri wa Leta ya California muri Leta Zunze za Amerika yatangaje ingingo ya Leta iri mu bihe by'ingorane mu bice bimwe bimwe vya Leta ya California, aho abanyagihugu bagwaye abandi bagatenze ingo zabo kubera ibyuka bya gaze byaturitse.
Shuti mwarimu, duteze amatwi igice cya mbere cy'ibiganiro byacu byo muri iki gitondo na hakirangiriye. Mu izina rya bagenzi banjye bose mbashimiye mwese kuba mwaduteze amatwi. Shimiye kandi abadufashije kubagezaho ibiganiro. Uwabishyize hamwe ni Fatuma Kalala Alimas, amakuru mwagejejweho na Aloyse Bigirimana, naho kuri mikro mwari kumwe nanjye Edirwema. Mukomeze mugire umunsi mwiza.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.